Fiji nindirimbo z'abagumyabanga za CNDD-FDD zariko ziravuga igihe batangaza itese isegeza ry'iminsi 14 ryo kwigisha gutora ego mu matora yo guhakana canke kwemeza inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro nibiro vyabereye ahitwa ku Rukokora zone Bitare komine Bugendana intara ya Gitega hagati mu Burundi naco kibanza cabaye intango y'isekeza ryo kwigisha ibiri mu inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gushigwa imbere y'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD niwe yafashe umwanya munini asigura akamaro ko gutora ego. Uwo munyapolitike yavuze ko ibwirizwa shingiro rihinyanyuye rizotuma havaho ibyo yitwa intwaro y'izivyaduka.
Mumaze iminsi mugwa muvyumva ngo bashaka intwaro ziciye mu masezerano y'abanyepolitiki aho kurondera intwaro ishingiye ku mwenegihugu. Izo ntwaro rero zihagaze ku masezerano twazisezereye.
Iyo ndongozi mu bagumyabanga yamenyeshe ko ibwirizwa shingiro ryahora ari ikibanza abanyepolitiki batera icyo yita akajagari ikari n'abategetsi yise abomekerano bagiye kutazobona ikibanza muri iryo bwirizwa.
Ni ukwiyamiriza abategetsi b'abomekerano. Ubiravye neza mbere abategetsi b'abomekerano wasanga bariko bakorera mu kwaha kw'abakoroni. Mwarabonye yuko iyo batovye Burundi bikabananira bose baruhukira iw'abakoroni, byerekana ko baba bafise uwubatwara. Abategetsi b'abomekerano rero ubu ukwitorera ibwirizwa shingiro rishasha ni ukugira ngo ntibaze basubire kutwihomekako.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe ijambo ahanini atanga impanuro ku bagumyango ba CNDD-FDD.
Mutegerezwa ko n'umuhagararira abarundi mwese aho muri bashaje bagumyabanga Imana yateyiteka ngo umuhagararire igihugu cyayo ku gihe nk'iki. Ineza y'abenegihugu bose, ibiturimwo n'iby'ineza y'abenegihugu bose, si iby'umugambwe turimo. Tubasaba kugira urupfasoni na cyane cyane dushaka kubibona mu cyo gihe turasabye kwihangana. Hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima, ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi.
Ku bandi yiti ntumva Perezida Nkurunziza yagize ati
mpagaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwirizwa shingiro azogenda neza cyane. Imana yo mu ijuru iyo cyane nagomba kandi kubatangariza yuko yaba umurundi cyangwa umunyamahanga yogerageza kwita ambika imbere y'amatora azohura n'Imana mushobora byose. Imana yo mu ijuru iyo cyabona hari intumva mushaka muri gereza.
Perezida Nkurunziza ntiyanyegeje ahagaze muri ayo matora y'ibwirizwa shingiro
basoko bari bamaze ngo umwera uvibukura kwira umwera rero murayi wanje nzotora yego
uretse abategetsi b'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD ibyo birori vyari vyitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi. Muri abo twavuga abaserukira ibihugu nka Nigeria, Afrika y'Epfo, Tanzania, Rumania, Kongo iharanira demokarasi n'igihugu ca Cote d'Ivoire. Ibugendana Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.